Ndabaramutse mwebwe mwese mukumviza radio isanganiro kaze mwano makuru mu Kirundi twateguriye tuyehera ku inkuru nkuru ziyagize. Hari umwigeme wo kumutumba Rutanganyika komine Gitega mu ntara ya Gitega yahisemwo kugira umwuga uri mwibwirengarenga aho yabaye akarorero mu kibano iwe uno munsi n'umugwiza mbuto w'ico gitegwa ku rwego rw'igihugu. Muraje kuvyumva mwano makuru. Igiciro cyo kuvunira amafaranga ba makungu kibanda yakimanuka ku isoko ritemewe n'amategeko mu Burundi. Imbere umutaga wo kuri wa gatanu idolari ry'Abanyamerika ryavunjwe amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi bitanu ijana n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu. Nyuma y'imyaka irenga cumi hubatswe utuzu twa sugumwe mu gisagara ca Ngozi n'umugambi Ive Watson wa kabiri ntiturashikirizwa komine. Imvo nk'uko bishikirizwa na mutaneri wa komine Ngozi Dominique Ndikuryayo, nta mazi abazubatse bashizemwo kandi ubu ngo ntawuzirengero ryabo. Ngizo ingo nkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga. Serafina Kizimana ariko afasha mu bwiga bw'ivyuma. Ndasuye kubaha ikaze. Ano makuru tere ujanye n'ubutunzi. Igiciro cyo kuvunja amafaranga mva makungu kibandanya kimanuka ku isoko ritemewe n'amategeko mu Burundi. Akarorero imbere umutaga wo kuri uyu wa gatanu idolari y'Abanyamerika ryavunjwe amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ijana hamwe n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu. Ni mu gihe mu minsi yababindwi iheze yavunjwa amafaranga y'amarundi ashika ku bihumbi indwi n'amajana abiri. Inkuru tubaza Jean Dodier irakoze.
Amakuru dukura ku isoko ritemewe n'amategeko yerekana nk'akarorero k'idolari ry'Amanyamerika ryavunjwa amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ijana n'ibihumbi bitanu n'amajana atatu imbere y'umutaga yo kuri uwu wa gatanu. Ni mu gihe ifaranga ry'amanyaburaya ryari ku mafaranga y'amarundi ibihumbi bitanu n'amajana indwi ku isoko ryemewe n'amategeko kuri uyu wa gatanu nyene. Nk'uko vyerekanwa n'ibanki nkuru y'igihugu, idolari ry'Abanyamerika ribunjwa amarundi ya baba ibihumbi bibiri n'amajana icyenda na mirongo itanu. Ifaranga ry'amanyaburaya naryo riri ku marundi ya baba ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu kuri fise. Mu minsi ya babindwi iheze, idolari ry'Amanyamerika kuri fise ryavunjwa amafaranga y'amarundi ya baba ibihumbi indwi n'amajana abiri kuri iryo soko ryo mu Kinywabi. Iryo gabanuka riri gutyo no mu kuvunja ayandi mafaranga akoreshwa mu karere Uburundi burimwo nk'amafaranga y'amashiringi.
Kujanye ni ryo gabanuka kwingene idolari ivunjwa, umuhinga avuga ko bigoye kumenya neza na neza ibiriko biratuma agaciro k'idolari kagabanuka ku isoko temewe n'amategeko. Diomede n'interetse umuhinga mu by'ubutunzi, nyuma y'iminsi mike ivyibonekeza ko agaciro k'idolari amafaranga marundi kariko karakoroka. Uwo muhinga mu by'ubutunzi akavuga ko igabanuka ry'agaciro k'idolari koba kariko kava ku ingo zimwe zimwe ziriko zifatwa na leta y'u Burundi bishije mu ibanki nkuru y'igihugu, harimo nko kuronsa amafaranga y'agaciro amabanki y'ubudandaji. Tega amatwi Diomede n'interetse avuga ko ibishobora kuba biriko bituma ifaranga y'u Burundi rigira agaciro.
Kwibutse yuko izo marché noir, marché parallèle ari ama marché de spéculation byahora bikogwa n'abakomersa bigakogwa na BRB na cyane cyane kuko y'amafaranga bakomersa amafaranga menshi y'amadolari hamamwe bakenda kuranguza ayandi bakayashira ku isoko y'Ikinywabi. Rero icyo umuntu yovuga ubu nuko ubuye aho FMI itangiye amafaranga makeya, nukuvuga ko abakomersa bamwe bamwe bahora bayarondera kuri marché noir ubatagije kuyaronderayo ubahubwo bayaronka mu mabanki commerciale. Ivyo rero bica bituma atabantu baje kurondera amafaranga y'amadovize, no kuvuga amafaranga y'amadolari ku marché noir kuko bayaronse. Ibyo rero birashobora gutuma koko amafaranga y'amadolari atagaciro nkuko namanda bivuga la loi de l'offre de la demande. Atabantu benshi bagiye gurondera amafaranga kuri marché noir, no kuvuga yuko amafaranga caba ari menshi, amadovize y'amadolari ari menshi ko atabagiye kuyarondera. Yabaye menshi naho urumva ko acagabanya agaciro maze amarundi akaduza agaciro. Hanyuma ikindi umuntu yovugana nibaza kiko kiraba iyo habaye be n'ivyo bintu nuko abasanzwe bari basanzwe baja kurangura ibintu hanze batafise uburyo bukuronka amafaranga muri BRB bahora barondera kuri marché noir nabo nyene baciye bagabanya ibyo baza kurangura hanze. Ikindi cya gatatu nibaza murabona muri no guverinoma nshasha na cyane cyane kuva mu kwezi kwa gatandatu yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganji wa mbere yaba umushikiranganji ajejwe iby'ubutunzi baguma bavuga cyane cyane iby'ubutunzi ibi by'amaminere hari byo bita ubwoba effet psychologique yuko kumbure ibintu bizoja ku murongo abantu bagaca bahesha mu kugira ya activité économique ico naco nyene kirashobora kuba kiko kiratuma ivyo bintu bigenda uko bikagenda ku isoko icanye umuntu yovuga n'abadandaza nibaza bariko baraga ivyo bita anticipation économique na cyane cyane ivyo ma stabilité monétaire ugasanga abantu bavuga bati koko twumvise ibyo umukuru w'igihugu avuga twumvise ivyo umushikiranganji avuga birashobora gutuma naho nyene ku isoko y'ikinywabi ivyo bintu bigenda biheruka umuntu akibaza ko gusa BRB muri iki gihe yoba yagerageje igafata ingingo ikambere n'asungwa yifasha nk'iyo FM niko ndavuga ivyo byatuma ivyo byose umenga amahera ya marundi kuri marché noir yagize agaciro ugeranije na madorari
kuva itariki ya 24 kwezi kwindwi nta ruhusha rwo kugurura ubudandarizo bw'imiti rugitangwa byashikijwe kuri wa kane n'umuyobozi mukuru mu bushiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe gutunganya ibikorwa bibera mu mavuriro nyuma yaho ubwo bushikiranganji bushikirije ku budandarizo bw'imiti bufise uranga vya magendo bugiye kugagwa muganga Oscar Ntiyabose amenyesha ko inyuma yaho umugujejwe gushira mu ngiro iyo ngingo wahaye ikiringo c'amezi atatu gushika kwa 3 munyonyo kugira abafise bene ubwo buguriro bw'imiti bazobe bitunganije Ntiyabose akagabisha ko inyuma yaho ku butazo kwisanga ku ntonde zimanitse mu makomine bazoca babugara tumukurikire
twasabye ko umuntu wese yumva ko afise akamubaki inyuma yaho dushiriye ahabona intonde z'amafarmasi mu gihugu cyose ku makomine ku mazone ku mitumba uwo batibona ko yoheza agashyikirizwa umugwa washyizeho na nyakomushikanje wambwa y'abantu basuzuma igituma atariko rero nicyo gikorwa twaciye twihutira kugira ngo nitugara ntihagire uwo tuzosanga twarenganije twashatse kw'ibintu bikorwa mu muco mbere ubu abaje kusuzuma hari hawe tubwira ati wewe izo mpapuro sizo ko hari hawe usanga barahenzwe tukabwira batuti wewe genda wiyugarire n'ahandi ikiringo kigeze twatanze hazoca bakugara ku nguvu tuzoyifadikanya n'intwaro n'abajeje umutekano mbese n'ubutungane ko murazi gukoresha impapuro z'impimbano bihanwa n'amategeko twashaka mbere tubonereho twibutsa bene ngo batumviriza yuko ubushikaji bwamaze gufata ingingo kandi tarahinduka yuko kuva itariki 24 z'ukwezi kwindi 2024 ataruhusha go kugura farmasi y'abantoya canke iranguza ruhari abo bohenda rero ngo ziko ziratangwa nibamenye ko bazoba ariko baribwa ko n'uwe twasanze haba ubusuma ukabije mu gihugu hagati turabagabishe kandi tubahimiriza igihe cyose umuntu ashatse igikorwa cy'umushikiranganji ko kwituruwa mu bushikiranganji ntihagire uza kumuhenda ngo yumushikira imbere cyanke n'ibindi n'ibindi
mujanye n'isuku tuzu twasugumwe tubatswe mu gisagara ca Ngozi na wa mugambi Ive Watson wa kabiri niturashikirizwa komine nyuma y'imyaka irenga 10 twubatswe imvo nk'uko bishikirizwa na mustaniri wa komine Ngozi Dominique Ndikuryayo nta mazi abazubatse bashizemwo kandi ubu ntawuzi iyo bageze byashikirijwe kuyu wa kane mu nama mustaniri yagiranye n'abarongo ya madini n'amashengero bo muri iyo komine ngo arabe ingene boterera mu iterambere biboneka ni nyuma y'amakenga yabo bari bitavye iyo nama ko abantu baje mu gisagara ca Ngozi bapfaho bihagaritse kandi izo nzu z'ubwiherero zarubatswe Dominique Ndikuryayo havuga ko agiye kubiyaga nabo vyega ngo two tuzu dukore Apollinaire Muzagara
mu gisagara ca Ngozi hubatswe ubuzu bwa sugumwe bushikindwi n'uwo mugambi RV wa Chan 2 wakora kugira ibihugu birunwe kamazi mu kiyaga Victoria bironke isuku inkuru ziva mu majeje intwaro zivuga ko kamwe kamwe kubatswe amafaranga arenga imiliyoni 80 haraciye imyaka irenga 10 ariko n'ubu ubwo buzu bwa sugumwe bukaba butarakora ico bwagenewe umwe muri ubwo buzu bwa sugumwe hari abitwa ko babucunze ubu babubamwo n'imiryango yabo hakaba harimwo ababwiriyemwo ubugeni mu nama y'abarongoye madini n'amashengero Ngozi barashikirije amakenga ko muri ico gisagara hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike kuko abantu bituma aho babonye bagasaba mustanteri wa komine Ngozi gufasha utwo tuzu twasugumwe kugurugwe gucyo abantu baronke aho bituma atari kwibarabara canke mu bisanzwe. Mustanteri Dominique Ndikuryayo akavuga ko ico kibazo akizi ko bagiye kwiganira nabo vyega abakeneye batanga udufaranga duke duke nk'amajana 2 mugabo hakore agasaba barongoye madini n'amashengero gufasha kugira ikibazo c'isukurike mu gisagara ca Ngozi gitoregwe umuti. Ngozi Ponari Muzagara Radio Sanganyiro.
Tukiri mujanye n'isuku, bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga baracikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika mu gukora imirimo imwe imwe. Ivyo biri biruko mu gihe bitigiri ivyo bandurikiza cakorera biguma vyiyongera. Basigura ko bakoresha ayo mazi ya Tanganyika kukubura ayo mabombo mu mihana no mu mabombo rusangi mu ntwaro muri komine. Basaba abanyagihugu gutora ibinini vyo gusukura ayo mazi. Pascal Ndayisenga.
Mu gitondo cha kare canke mu masaha yo kumugoroba, bamwe muri abo banyagihugu bo mu gisagara cha Rumonge baboneka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, bamwe bafise amabido yo kuvoma mu amazi, abandi bariko baroza ibikoresho vyo mu gikoni nk'amasafuriya n'ibindi, abandi nabo bariko baramesurira kuri izo nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Mbere abandi nabo bariko baravoma, mu gihe abandi nabo kurundi ruhande baba bariko baroga. Abo banyagihugu bagizwe n'abakenyezi harimo n'abagabo mbere n'abana. Basigura ko bikora kuri ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika kuko ku mabombo rusangi canke mu mihana amazi imisi mu makaritie amwamwe amazi ya Regidezo ataboneka muri ico gisagara ca Rumonge. Ibiharuro bitangwa n'abajejwe intwaro muri komine Rumonge vyerekana ko abantu 8 aribo bamaze gufatwa n'ikiza cakorera kuva gitangura kwibonekeza muri iyo komine. 4 muri bo baturuka ku mitumba ya Kagongo na Kizuka muri zone Kizuka muri komine Rumonge. Abo bakaba bagwariye ku bitaro bikuru vya Rumonge aho bariko baravurirwa. Abandi 4 nabo baturuka kumutumba wa Rutumo barungitswe ku bitaro vya Magara ni muri komine Muhuta intara ya Bujumbura, aho bariko barakurikiranwa bongera bavurirwa. Mu ntwaro muri komine Rumonge bategeka avoma ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika gutora ibinini byo kuyatosora. Ivyo navyo bikaba biri ku biro vy'abakuru b'imitumba. Ikindi intwaro muri komine Rumonge isaba abanyagihugu no kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku. Mu Rumonge, Pascal Ndayisenga, Radio Isanganiro.
Isanganiro inami sumbingi.
Radio Isanganiro amakuru muri Kirundi arabandanya. Bavugwa mu butungane muri make mushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bujumbura Patrice Niyonzima yarahagaritswe byimfata kibanza amabanga yiwe kuva itariki ya 15 ukwezi. Ni ingingo y'umushikiranganje w'ubutungane atemokati yabwa yerekana ko uwo mushikiriza manza yahagaritse umuntu yagirizwa ubusuma bw'amazi ya Regidezo mu rubirizi kuyakatisha. Mushikiranganje tangazwa n'ingene uwo muntu yahagaritswe atatonga yafatanywe hatigeze arengukishwa canke ngo umushikiriza manza asore umutahe, kandi ngo ni yavyemeranije n'inzego zimukurira. Umushikiriranganje ubutungane akabona ko iyo nyifato idahuye n'ingene abagirizwa ivyaha bahagarikwa bigahungabanya agati y'akazi na muntu. Amafaranga yaharuwe na Regidezo ibisabwe n'umushikiriza manza muri ubwo busuma bw'amazi akaba arenga imiliyari 36. Tukiri mu by'ubutungane, hari mwigeme wo muciya muri zone Muramba komine Bubanza ari uminwe y'inyamiramabi kuva mu gatondo k'uyu wa gatanu yagezwe kuba yibarutse umwana k'uyu wa kane acara muniga aramuhamba nkuko ababanye biba bimenyesha. Bikemezwa kandi n'umukuru wa zone Muramba anavuga ko ikiziga cyo mwana baciye bagikuraho yagihamvye mu murima kugira ngo azofanwe iteka. Abaharanira agateka k'abana muri komine Bubanza baranigura inyifato nk'iyo, banasaba ko uwo mwigeme yohanwa hisunzwe amategeko hamwe yo kwagirwa n'icaha. Mujanye n'umutekano, hari umugabo w'imyaka 70 wo kumutumba Karambi zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera yarapfuye yahuye mu kibano. Bavuga ko batazi icyatumye yahura kuko ngo yarasanzwe abanye neza n'abandi mu kibano. Stanini niyo ngabo arongoye zone ya Gatara asaba abo arongoye ko mu gihe bafise ingorane boza barazimenyesha bajeje intwaro kugira ngo aho bishoboka babafashe kuzitorera inyishu hako bahitamwo kwiyahura bakiyaka ubuzima.
inkuru ya Karimanzira.
Karimanzira uno munsi adushikira mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umutumba Rutanganyika hagati mu Burundi. Hari umwigeme yahisemwo kugira umwuga w'urimyi bwirengarenga aho yabaye akarorero mu kibano iwe. Uno munsi uwo mwigeme ni umugwiza mbuto w'ico gitegwa ku rwego rw'igihugu, yarashinze na koperative ndetse yatanga akazi ku bantu benshi muri ico gikorwa. Yatanguye afise akarima gato, ishaka n'umwete bimutuma ashika kwihangiro umwuga wamutumye ashika kwiterambere riboneka. Karimanzira twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Yatanguye ari umwe afise umurima muto, uburyo buke ariko akagira ishaka ryinshi. Uno munsi Rosette Shimirimana ni umugwiza mbuto yemejwe n'ikigo ca leta kijeje kwemeza ubuziranenge bw'imbuto ONSSS. Rosette Shimirimana atangura tubwira urugendo rwiwe.
Nababwiye ko nahora nshingero ikintu nishimira kiboneka no kubujewe nanje nkoresha abandi ntagicingero kindi nishimira mwashite muhira mwabonye kwege ntitwaba muri irya nzu novuga ntijya narafyatuje indayu bakaneza bukebwe gusumba aho ababyeyi gusumba aho twabuze ababyeyi tuba ndavise n'inka nabikije umuntu kubera ukuntu usanga ntaro nk'umwanya kuvuga ibyo byose ndabishima uwo mugambi ndamaze kugura ibivi vyiwanje nyene ngura nkiyandikisha ko mfitiye n'impapuro z'andangamatongo ibivi 11
ubyo yateye imbere uratanga umwizero kuko mu kibano ahabaye imiryango myinshi ije yaratanguye kumwigirako. Ivyo vyatumye hagwizwa imboga zitandukanye, ibifungurwa bikwiye biraboneka, gucyo n'ubutunzi burisununura mu miryango. Ntirampeba Matilda ni umwe mu babanyi ba Rozata.
Aha muno mwonga nta muntu yipfuza uruboga uko ari go gose irengarenga zozo zarabayingira kamaro nk'uwo twubakanye wewe arazivuga amazina intore amasho irengarenga byose birakwiye muri uno mwonga wacu kubera uwo mugambi Rozata yabigishije.
Naho bimeze gutyo nta vyera ngo de ingorane nyamukuru n'ukuronka ifumbire y'ikizungu batevye yagira ngo iraje naho ikazi idakwiye.
Icyo dusaba rero abajejwe intwaro atwe tuba turiko turakora ibikorwa bizwi nk'amakoperative cyangwa amashyirahamwe cyangwa ibyo kugwiza imbuto ni kuza baraba ingene buduha umwavu ukwiye kugira ngo ibikorwa ntibitakare. Ibyo rero abajejwe intwaro twabibasaba ko bidufashamo umwavu kadurazira ku gihe kandi ukwiye abarimu. Bicaye tuba mu kibano n'uwo uha akazi akakaronka ugaca usanga ubushomeri buragabanutse cyangwa abantu bajya kuyiba baragabanutse kuko wabahaye akazi ufite ibikorwa ariko baragukorera umwanya wo kujya kumena inzu cyangwa kuyiba cyangwa kujya kwirigara ucugabanuka.
Mu nzego z'uburongozi bwo ku mutumba barashima ibikorwa vya Rozata kandi bakemeza ko amaze kuronka agashimwe ku rwego rwa komine kubijanye n'ifumbire y'ikizungu zitevye kandi dakwiye. Daniel Bitangimana arongoye umutumba Rutanganyika avuga ko ico kibazo agiye kugishikana hejuru ku nzego zimukurira. Igitega Fidel Antoine Sabimana kubwa radio Isanganiro.
Abadukurikiye mwese aniho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye. Dusubire tubashimire ko mwayakurikiye. Muhinga bw'ivyuma ariko afashwa na Serafine Hakizimana, ano makuru mwashikijwe na Jean Marie Mayonga. Mudaye mutega amatwi radio Isanganiro.